VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kwashikiriza biganiro vya jo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri iyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 16 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Undikije.
Ikibabaje rero nuko iyo ngingo izo havifatwa niyo mirwi y'iterabwoba nkuko menga na gashimwe byo bihugu bya Buraya biyihaye kubwicanyi yari imaze iminsi ikora ikazohava rero isubira kuvyura umutwe mu migambi yayo yo gukora ibara.
Uyo ni Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta y'u Burundi avuga ku ngaruka ingingo yafashwe n'ubumwe bwa Afrika bwa Buraya murambabarira yo guhagarika imfashanyo yahora ihabwa leta y'u Burundi ishobora kugira inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi harimo imvura isegenya muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke hamwe n'inkuru yerekeye ubwicanyi bwabereye mu ntara ya Makamba hamwe mu ntara ya Bururi turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Leta y'Uburundi ivuga ko amafaranga umwe bwa Buraya butekanya gufashisha abanyagihugu aterezwa guca ku makonti y'ibanki nkuru igihugu kugira ngo ntagwe mu minwe y'inkozi z'ikibi. Abatavuga rumwe na leta bo basaba leta kwemera ikagondozwa ikanaganira n'abatavuga rumwe nayo kuko ku bwabo inyanda muvano ingorane zose ari kiringo cha gatatu cha Perezida Pierre Nkurunziza. Umwe bwa Buraya burahumuriza ko buzocisha amafaranga mu mashirahamwe azwi nka Croix Rouge hamwe n'ayandi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Mu itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi kuri uyu wa kabiri ivuga ko umwe bwa Buraya bwirengagije intambwe ishimishije mu biganiro bihuza Barundi n'ingingo zimaze iminsi zifatwa mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Leta itanga karorero ku ngingo ya Perezida Nkurunziza yo kugirira ikigongwe abanyororo bashika 200,000 ihagarikwa ry'imitahe ku bantu bamwe bamwe n'iyugururwa ry'amaradiyo amwamwe hamwe n'ikigongwe cyagiriwe bamwe mu bafatiwe mu myiyerekano yo kwiyamiza ikigongo cha gatatu cha Perezida Nkurunziza leta yise migumuko. Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta anavuga ibindi leta y'u Burundi negura.
Leta y'u Burundi ritegera icyatumye ishira hamwe ibihugu bya Buraya byafashe inyigo nk'iyo mu kwirengagiza intambwe iboneka imaze gushikwa ku bijyanye no kugarukana umutekano hari imirwi y'iterabwoba katacyo tari yaragerageje mu kwica bene gihugu atacu bazira bene abajeje umutekano. Ikibabaje rero nuko iyo ngingo izo havifatwa niyo mirwi y'iterabwoba nkuko menga na gashimwe ibyo bihugu bya Buraya biyihaye kubwicanyi yari imaze iminsi ikora ikazohava rero isubira kuvyura umutwe mu migambi yayo yo gukora ibara.
Ingingo umwe bwa Buraya abatavuga rumwe na leta bemeza kwizogira ingaruka mbi ku banyagihugu ariko ku bwabo ngo nta wundi muti uhari ukugondoza ubutegetsi kugira ngo bwemere ibiganiro hagati yabwo n'ababugwanya. Tasensi Bomana umuvugizi w'umugambwe y'iprontemewe n'ubutegetsi.
Ikintu cyose cyoza kigirira naba barundi n'urundi ntitugishigikira ariko rero ingingo yarayifashwe twari tuyiteze ntituvyishimira kubera ipronta ntigomba ko barundi babaho nabi mugabo ko bafasha leta itemewe n'amategeko ikwirahonyanga gateka kazi na muntu yahonyanze intumbero ya demokrasi mu Burundi mu kugira amatora yahonyanze amasezerano ya Arusha na nibwiriza shingiro le sende député tikaje mu matora yonyene hanyuma igihugu gishaka itwagwa nabi nkuko mubibona aba mu by'ubutunzi mu bibano n'ibindi n'abyo ntitubishigikira. Ico gituma rero kugira abagondoze leta iganire n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo dusubire mu nzira ya demokrasi dukure aka kabikabishye kwica barundi kuba sinzika izubuzima ako batagize ubwabo yarananiranye kugira rero itindi igondozwe ntakundi akundi bitegeza kugenda.
Twabajije Tasensi Bomana ko abarundi batazohava batishavu ko batavuga rumwe na leta basavye ko ibihano byofatwa yatwishuye bikurikira.
Umuganga ntafata ingwara atabanje kumenya icyayiteye ngo atange umuti ahava atange umuti utariwo. Umurundi rero cyangwa umunyamahanga yoyoberwa ko ibyo turimo byavuye ku kingo cha gatatu cha Petero Nkurunziza aho nyanza amasezerano Arusha nibwirizwa nshingiro kandi by'abaroni n'amakungu basemereye imbere yuko n'amatora atangura kwitegurirwa uwo muntu ntazoba ariko aragira ariko ari igikibazo neza agihereye mu mizi yacu. Nje rero ntituri kumwe nabo bibaza ko abo bariko barasemerera bavuga batabantu bariko baricwa kubera ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza ngo nibo bo bari babi uwo nuwo bariko arafata ikibazo ko kitari
uko biri kose leta ivuga kwishimira bimwe bimwe mu bihugu bya Buraya bitashigikiye ingingo yafashwe ku munsi wa mbere ishirahamwe rya Buraya yavuze ku imfashanyo zigenewe abanyagihugu zizogumizwaho ariko zigacishwa mu mashirahamwe yigenga leta irafise ibyitegekanya kugira ngo abanyagihugu bashikirwe koko nizo mfashanyo
leta y'u Burundi irashima yuko ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ryafashe ingingo yuko rizobandanya ritanya imfashanyo igenewe imigambi iteze imbere abenegihugu mu ntumbero yuko ibijyanye n'iyo migambi byose byokogwa ku mugaragaro izo mfashanyo iryo shirahamwe rizotanga ntizihave zikoreshwa icyo zitagenewe canke ngo zigwe mu minwe y'abataribo amafaranga yo kwirangura iyo migambi yose azobwizwa gucishwa mu makonde yo muri banki nkuru y'igihugu
ishirahamwe rya Buraya rirahumuriza ko ataco rizokora rwihishwa Patrick Spirle aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi
si on passe pas par le gouvernement il est évident qu'on doit passer par d'autres types d'organisations qui concernent la société civile
tudaciye muri leta birumvikana ko dutegerezwa guca kuyandi mashirahamwe cyane cyane ayigenga ashobora kuba mashirahamwe na Croix Rouge canke ayandi mashirahamwe mpuza makungu n'aya barundi nta kindi tuzokora tuzorondera mashirahamwe yizewe kandi yemewe ikindi naco tuzobibwira leta irabe abo tuzokorana leta y'u Burundi isaba umwe bwa Buraya kubahiza ibitigiri bitekanijwe n'amasezerano ya Arusha mu gutanga akazi kubazokora mu bijanye no gutanga izo mfashanyo ku munsi wa mbere ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryafashe ingingo yo guhagarika amafaranga bwahora buha leta y'u Burundi buvuga ko kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze habaye ibikorwa byo guhohotera kiremwa muntu igabanuka ry'ubwigenge bwo kwishyikiriza ibyiyumviro ubwicanyi no gusubiza inyuma demokarasi utwigoro twose leta yagize ibihugu bya Buraya byemeza ko tudashimishije na gato eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
imiryango 150 yo muri komine Buganda mu ntara cy'Ibitoke ntigiraho iki kumusaya kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri imvura ivanze n'igihuhusi yaguye irahitanye amazu imirima hamwe n'ibiti bica ku nsinga z'amatara ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana
Umutumba wa Kaburantwa niwo wasinzikaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri igihe hagwa imvura ivanze n'igihuhusi iyo mvura yononye amazu arenga 150 nkuko byemezwa n'abanyagihugu n'abajeje intwaro kuva ku mutumba gushika ku rwego rwa komine uno mukenyezi wo ku mutumba wahuye n'ivyago kuri uyu wa kabiri n'ubu umutima nturasubira mu nda asanzwe agwaye ingwara yo guhema nabi we n'uruvyaro rwiwe ntagira haki kumusaya asaba abo mugarukirako
urumva naringyana ngwaye hansi n'utwana twande tutagira se tutatonda kiragurutse kiradusika tingire fana ruguru yezu wenyene n'abakirisu bontabara ntakwenda kwaya simba
uno mugabo wo ku mutumba Kaburantwa twamusanze ariko arasanasana yariko asubiza ku nzu yiwe utubati twatabaguwe n'umuyaga w'igihuhusi wo kuri uyo kabiri kukubura uko agira
muyaga waturutse ngaba yaguriye cyane gose abana nige yarabenutse rabona muyaga waje gukiragurura cyane gose uraterura urabandanyuza guta nkari yakuri iby'umuyaga wononye ikintu cyokogwa mbere mugaba gira neza ko mushobora kujyanwa mu fashe mutabare aba bantu ndindi zasambutse
uno wa gatatu ari mu bahora bakora inyuga ibasaba gukoresha umuyaga nkuba igihuhusi cyo kuri uyu wa kabiri carahenuye ibiti bicako insinga z'amatara yabwijwe ijya Amerika kwa gahomba ari kanini kukubura umuyaga nkuba
muri make abantu bishobora batunzwe n'umuyaga nkuba nkubo rero sasa Roderick nayo habaye panye y'umuriro kugira izo tabare ni ibintu cyoka cane gose kandi aho nyine ntacowe ntereverna kubyerekeye amafaranga kugira guteye kuvyura yo panye iyo abumva bajye gogo nibaca bagira gute baca babyimenya gaca mubwira mutse mu technicien atwara nga akaba ari kugira shiki umva rero Roderick ntacyo dufasha gusa ntikamu gusa iyo habaye panye atantara kibadufasha nana gitoye gusa twosaba Roderick ko yobanguka mu maguru mashiga dutabara kuko beshi ngaho muri nubatunze
abajeje intwaro yo hasi ku mutumba Kaburantwa bemeza ko abarongoye bari mu kangaratete kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri nzoji bwami Pierre arongoye umutumba Kaburantwa asaba abafise umutima w'ikigongwe kugarukira kubarongoye bahuye n'ivyago
amazu yaragurutse ni kuvuga twaharuye amazu hose hamwe mu sekiteri 163 umva rero nukuri agerageze barabe nyene bo dufashe yaragara iri guyi ibiharage gwaracucumye abateye imbere bo ntibazosoroma amazu nayo ngira ngo mwahaciye namwe murabibona mwabonye hajya haruguru nyene ajya amazu ya kijambere bariko barubaka nyene ya bomaguritse
eka na mustandere wa commune Buganda atera kamo abagira neza kugarukira ku banyagihugu bo kumutumba kaburantwa basubijwe mu ihumbi n'imvura yo kuri uyu wa kabiri Mustandere Emmanuel Bigirimana asigura ko commune arongoye atamiko rifise agasaba imvukira za commune Buganda kugarukira kuri bene wabo
abanyagihugu bobo ubu bari mu kangaratete hakenewe yuko haba imfashanyo idasanzwe yabagira neza niho gituma dutere akamo abantu bose babishoboye bagira neza ko bashobora kugarukira kuri abo bantu bahitanywe n'icyo kiza cy'urubura hamwe n'umuyaga kuri abo banyagihugu icyo tugiye gukora ubwa mbere na mbere hoho no kubanza tugatera akamo ababishoboye bose kugira bahaguruke badufashe twonyera dutera akamo kandi n'abandi bene gihugu batabacikira n'icyo kiza kugira bafashe abo banyagihugu mu kugira nabo baronswe uburaro bukwiye
imvura ivanze n'igihuhusi igize iminsi igwa mu ntara ya Cibitoke kuva mu ntango za kuno kwezi kwa gatatu yasambuye inzu zirenga 300 mu makomine ya Bukinanyana Rugombo Mabayi mu Rwina Mugina iyo mvura yaranononye imirima y'ibiterwa mbumba rugo nkuko vyemezwa n'abarongo ya makomine ibuganda mu ntara ya Cibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
umutamakazi yarayishwe acumiswe imbugita ku mutumba wa Nkanda muri komine Ugendana mu ntara ya Gitega abantu batatu barimo umuhungu wiwe baramaze gufatwa ku mvu z'amatohoza Mustanteri wa komine Ugendana avuga ku buruzi hamwe n'amatongo bishora kuba ari intandaro y'urwo rupfu ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Antoine
amakuru duhabwa n'ababanyi banyakwigendera akemezwa na mustanteri wa komine Bugendana umufasoni Beatrice Bukuru abagizi ba nabi baje mu masaha yegera isaha indwi z'ijoro maze babanza kubomora umuryango kugira ngo babone uko binjira niko guca bagandagura uwo mutamakazi Nzokira Ntevye Verena w'imyaka 56 Minani Caravera n'umubanyi w'abatewe
abyuka mu gitondo ko mindura saa 6:00 hanyuma rero niyo ko mindura uki basaki baramaze abantu mabo baramukerereye mu nzu turagenda rero niho twasanga rero umuntu kuri bamubaze mu majambo make rya rero niho bake bagenda kuraba rero umuhungu we mutoya basanga ari mu gitanda vrema n'umugore we bariryamye tarasinye binona urya rero abo ni bavuga ko batiye bagira ko nyina nk'amatoza kugira ngo bamenye ukuntu byaje ko ngubera ngo yakome induru bumva ariko kubera ngo bari bankana nibazi bitabuze ngo kwihangana ngo zikuri batarabyuka ngo nishugenda ayo asa yari hafi cyane yari hepfo no kuvuga umuntu wawe urabona gatongo k'ubukaraze yari hepfo iwe gatoya nyine kuvuga ngo hariyo nisanze akuvuga ngo hariyo n'imyotero nka zinga naho nta muntu yobereka ko induru ntumwumve uko biri kose
icatangaje ababanyi nuko Michel nta wiyahura umunega wa Verena Nzokira Ntevye bari bajyamanye ariko we avuga ko bamushiburiye hije bakavuga ko abo bateye bo bari bafitiye agashavu uwo mukenyezi gusa abo babanyi bavuga ko bari basanzwe bumva kutumvikana muri bamwe muri uwo mujyango watewe ubukuru wa Beatrice musanere wa komine Bugendana aremeza amakuru akavuga ko amatohoza yatangujwe mu gipolisi abantu batatu bamaze gufatwa kandi abo bafashwe bose bari muri uwo mujyango wa ntawe yahura Michel
kiragomoka neza hariho abantu ariko batohoga ntibaratubwira neza ukuntu byagenze gupfa koko yapfuye yaramaze gupfa ngo yararyamye n'umugabo wiwe hama barinjira bica uwo mugore gusa umugabo we n'umutama n'uwundi yari karakura nyene barabomoye barabasanga mu nzu hama umugore baramwicisha imbuga ipfuye ni hari ariko aratohoza bamufashe kumbura n'uwundi bamaze gufata batatu bikeka ariko ubu turiko turavugana niyari ntaratubwira neza nawe nyene ibyo yatoroshe
hari injyane bari basanzwe bafitanye z'amatongo mubati
yego ngo iby'amatongo byo babihari mu barikeka n'iby'uburozi ariko gushika ubone turamenya muri icyo cy'amatongo n'icyo cy'uburozi icyo bari
mustanire wa komine Bugendana usaba abanyagihugu kwitura abajejwe intwaro mu gihe bafitanye amatati hakubika inzika ari navyo bivamwo gukora ibara igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
amakuru makimina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Nurere kazoza
Nurere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaramutse nongere ndabahikaze bakunzi biganire vya studio ijambo na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago Nurere kazoza Nurere kazoza no munsi tugarutse ku kibazo cy'ibiganiro intumwa mpuza makungu intumwa za Afrika intumwa zo mu karere k'ubuseruko eka mbere n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuza makungu niwe nyine ubwiwe yishikiye abakuru b'ibihugu bitandukanye abarundi wo hagati mu gihugu abari mu mahanga bose bamaze iminsi bahuriza ku ijambo rimwe ko mu Burundi hakeneye ibiganiro kugira ngo hasubire gutsimbatazwa amahoro
mugitegurirwa na studio ijambo
Nurere kazoza
Nurere kazoza
Reka rero no munsi naho twumve ugwaruka nago icyo bivuga ko mbere reka tuje mu ntara ya Kibitoki Jean Paul nico ndindiriye n'abatumire bawe
abatumire n'ugwaruka gwo mu ntara ya Kibitoki rukurikiranira hafi ivya politike baranyizigiye Jean-Claude aserukira ugwaruka ruri mu mizero y'abarundi gwo kwa agaton gwasa mu ntara ya Kibitoki niyo nzima Salum aserukira ugwaruka gwa Sahwanya Frodebu muri yo ntara ya Kibitoki Floribert twarabamenye aserukira ikigo cy'ugwaruka Centre Jeune mu Rugombo muri yo ntara nyene ya Kibitoki hamwe na ndayambaje bienvenue aserukira ugwaruka gwimbonera kureza CNDD FDD mu Rugombo mu ntara ya Kibitoki akaba ari nawe atangura gufata ijambo
mbo ikibazo cy'ibiganiro turagishima cyane kuko kuva kera narindi abarundi bamye bajinama haba mu mahoro naho nyene abantu baraganira ibyiza haba iyo bishitse naho akaba katagenda naho nyene abantu baricara ba kakayaga ko ariko ku bwanje ico no saba kinini nuko ibyo biganiro ari by'abarundi bose ugwaruka mbere gufata ikibanza kinini muri ibyo biganiro kuko niyo hariko harabi bibazo usanga twego gwaruka arikwe dushigirwa cyane gusumba abandi bose kandi twego gwaruka ntwe kazoza ku Burundi kejo dusaba rero ko nacu gwaruka twohabwa ikibanza kinini muri ibyo biganiro nkuko abarundi bose babitumiriwemo
mwese murahurije kucyumvira cyuko ibiganiro bikenewe
yego hanyuma ikindi nkugwaruka icyo twosaba nkuko tumenyereye ibihitiye aha mu gihugu cyacu ibyo twabonye nibyo tutabonye nuko ibiganiro byoba byisunza amategeko y'igihugu
bisigura
atakajagari bisigura neza yuko bwo kwisunga amategeko y'igihugu bakisunga constitution mu biganiro
nuko uvuga iki kubatavyumva
kubatavyumva nuko ibyo biganiro tubyumva harimo impari ngo bariya nabariya nabariya byukuri mu Burundi ntitumenyere gusasira indavi kibi nuko ari abantu tuzireyerema ko izingorane aribo baziteye ho kwica abarundi tukicara mu Burundi bwacu tukayaga ibitagenda ariko umuntu afise icyo yagirizwa byukuri ubwo narengutswe mbere y'urubanza cyirwe urubanza nkuko mwene wacu muri Sahanya bivuze
abo bagirizwa ivyaha muvugana abana nabo bashatse gutembagaza ubutegetsi ni bande muvuga mwebwe
nabo nabo birumvikana bashatse kwa kububasha twega abanyagihugu abo bantu byukuri kandi tukabona kariko hari bari kwaravuza induru cyane ibiganiro biganiro bashatse kwaka abanyagihugu bashaka kandi abo bantu kare basanzwe bafite iyo ngeso ifuko ako gatima kamakudeta mu Burundi byukuri karanduranwa n'imizi
none boja mu biganiro ni boja mu biganiro
abo bantu byo nk'ubusanzwe nseri kwigwaruka cyo ndumvuga kinini cyane ndumvuga kukiduhanze cyane ko nacu gwaruka toserukigwa hanyuma
abo bantu turiko turacyumvira ciwawa abo bantu muvuga muti boja mu biganiro cyane boja mu biganiro
abo bantu hubwa aho bari hose ni babafate hanyuma intahi bibakubitwa mu gahanda nuko twovuga kuko bibi byose ni bo babiduteye
Mugabo ari yabavuga bati abo bantu batagiye mu biganiro ati none leta yoyaga nabandi.
Oya imvugo zabo bantu n'igituma tuvuga yuko naho ibiganiro bo bija mu bantu bataba bagiye kuganira. Wumva ibyo bavuga n'ibyo basaba. Ni ibintu by'amananiza bitabaho. Kuko twega barundi twaratoye. Ntabyo by'ibintu byo kuvuga ngo kugabura amanyama bijya nabiriya by'ukuri ni hubwo nibaze mu gihugu bapanga karere basama imbabazi abarundi ko nitwe bakoreye icyaha. Hanyuma panga karere ka Demirven ariko bijya bintu basaba mbere batushaka no kudusubiza mu bindi bintu
basaba by'ibiki
harumvishe nk'abarongoye nk'abandikiye mu president muhuza ibuganda ibyo basabye ngo koho bamanda ngo z'ubwoko mbe bo babatsa barundi twe tuza kwitorera uburenganzira. Urumva ko abo bantu ibyo basaba byukuri ari ibintu byo gushaka kudusubiza inyuma. Urumva rero twebwe abanyagihugu barundi benshi kandi abantu nibaseruka imbere ibucamanza hanyuma bahanwe cankwe bavuga ukuri basaba imbabazi zitwarihenze ariko turabona ko naho buja mu biganiro atakibanza bafise kuko ibyo basaba byukuri bavuga nta shingiro bifise.
Nagira ngo n'ivyo biganiro nyene muti murafise amakenga muravyo basaba
afise amakenga turavya abo bantu ibyo basaba nta nibiganiro mbere abo bantu naraba bo babanakeneye kuko bo baza baramaze kuvuga ibyo bakeneye ariko bakabanyagihugu uburenganzira bwabo.
Salum namwe akajambo kanyu mutera yabanye politike yaba bahuza niba yuko badutega amabika n'abarundi bose
icambere na mbere nta kintu na kimwe coza gisumba ibiganiro. Ibiganiro rero ni ntabanduka baganire kuko n'umugore n'umugabo batanye hagize uwo habaye divorce nujwa kuvuga ngo urumva ngo ndagenda ngo ndondere umugore ngo ndamubaze ibyiwe ngo umugabo igikuru ubashyira hamwe hanyuma ukabumviriza hanyuma muri ivyo biganiro hagafatirwamo ingingo. Rero reka je n'ukuri icyumviro cy'uwanjye cya mbere nuko hobe ibiganiro nabo bantu bose batumvikana mu gihugu nizo ngorane zose ziri nizo mpande zibiri zose ziri mu gihugu cyangwa izo mpande zitandukanye mu gihugu hanyu
atakirinze gusabwa
waba
bagiriza ibicanga ico kubganya mwebwe n'ivyo je
mbere haba ibiganiro hanyuma ibiganiro n'ivyo wabisigura yuko inyuma y'ibiganiro uzokwagirirwa n'icyaha ko ubutungane butazomukurikirana. Mugabo ibiganiro bibe kugira ngo Uburundi tubandanye twibera mu mahoro hanyuma nizo mpande zijejwe ibiganiro cyanke zirabwa n'ivyo biganiro bumve neza ko twebwe nk'ugwaru tudashobora kubashigikira muri ivyo biganiro mu gihe tutazoba duserukiwe. Murakoze
eka Floribert namwe akajambo kanyuma muri ndiri iki kubiganiro musabika akajambo kanyuma
twebwe ico turindiye kubiganiro nuko ibiganiro vyoba kugira ngo izi ngorane ziri mu Burundi z'imigwi y'abantu ihagarare hama kubijanye nayo n'ugwaruka usaba yuko nkuko ariko dusanzwe duhagara twosaba yuko ugwaruka bwo reka kuguma rurakwegerwa mu bintanze kuko uravye nibo hanini bagingorane kugiye kuraba nk'iyo za Bujumbura n'ahandi twumva ngo hari abapfuye ngari abafashwe ngo hari abagiye mu Kirobere ugiye kuraba igitigire c'abatama ni bake mugabe kitubabaza ni kimwe iyo hagize ikiboneka babatamusanga aribo
mu biganiro nk'ubu bari ko muri duka ko mutari
n'icyo ndahigaruka ko hagize ikiboneka usanga babatama aribo baca bamura kuri za nguvu zacu ikimara maje rero ngiki gwaruka twiye guca ubwenge harabaye ingorane kandi zo ngwanye twe tugira ingorane ubugenu urabibiganiro twararabye kumbonesha kuri abatama nyine bo bariyo bamwe nyine birirwa mu mazu bijyamiye mugabe hagize ikintu imbari kubera yuko hari akantu kavayo bashaka genda guketa kumwe nyine bamenyereye bakamisha ugwaruka mu ngorane hama mu munezero bakagira gutaba kadukumira ugwaruka yetu bakwiye guca ubwenge tukabona kazoza kacu kukari imbere abatamu bari ko baragenda imyaka yabiri irikira basiga hama ibiganiro navyo uko twosaba ibiganiro byogenda mu nibaganira ibiganiro baheze nibasubire kandi gutegana imitego warabonye nk'ibiganiro byabaye yarusha umuhari yari kigwana n'ubutegetsi bwari buhari igihe bya president Buyoya hari ibintu baganiye ubwizo shingiro barabishyiramo hama bibi imitego bimaze kuba imitego nk'ukwitoza kwa gatatu bita kwa gatatu k'umukuru w'igihugu abandi nabo bakakwita kwa kabiri hari abahinga batandukanye kandi bize mu bihugu bitandukanye byabo by'Iburaya cyangwa ibyo byo muri Afrika umwe yaravuga ibi ati umukuru w'igihugu arikuye kwitoza ngo dukurikije ibwizo shingiro ry'uBurundi ukumva ubundi muhinga kandi yize w'umudogiteri nawe aravuze ati ya byamara byose ntakuriye kwitoza none icyo kintu cyose bagahariya kwibwizo shingiro kuvuga yuko baragiye baraganira bashira imbere ikiva mu ibyo biganiro imigabo ntibashira imbere ingaruka izugaruka inyuma y'ibyo biganiro uburi twosaba yuko ibiganiro ntibisubira kandi gutera ingorane kuko urabona imyaka iheze kuva mu 2000 bariko baraganira abona ko aheze imyaka myinshi uburi ntibagende kandi basigana inkori ku maso baganire kandi ibiganiro bizomara imyaka 2-3 ejo kandi bace bazanga akakantu ngo ntabwo twakanonosoye neza kandi hari hicaye abagabo ishirahamwe mpuzamakungu ririmo inyo ya Afrikeni irimo ishirahamwe y'ibihugu bihunze East Africa Community bose barimo amashirahamwe atandukanye mu Burundi reka ni mu bindi bihugu aho bagabo bose bijunja n'ijambo kandi bincabwenge bagasha baganira bagasinya imikono ku bintu babona ko ari ikintu cingaruka mbi kizogaruka mu nyuma twe nkugwaruka rero izo ngorane zizo dufata mu nyuma nkuko aho muri 2000 hari abapfuye mugabo twebwe ngo ubu ntutugiye kuronka ingorane ya manda kandi cyo kintu bari barakiganiye mu bwiza shingira mu 2000 twosaba ari ibiganiro ko bitosubira nyabuna turakomye amashe nkugwaruka twe tugira ingorane iyo habaye akaguma mu gihugu niko tugira ingorane
muti ku bwanyu iby'imitego nibisubire kubamo utureserve natongo dusigaye muti baganire baheza muri make kandi atabitego
ibyo biganiro ntanzira kirasha mu gihugu cy'u Burundi byofuma biteba mugabo bikavamo ikintu kimeze neza ntabanduka ejo mu myaka 2 cyangwa 3 bitazogaruka ngo byamara ibyo byose ngaka kantu twa twara kihenze ko kaje kongera kaza n'induru nk'iyo mubona kuko ibijanye na manda mu yarusha nibizo shingiro cy'u Burundi byarabisiguye neza mugabo acha bimigwi nyene nkuko nyene imigwi shamiranye haba imigwi imwe imigwi ibiri idasigura ikintu cyanditswe mu bizo shingiro kumwe hama kica kizana ingorane ariho hawo byaciye bizana ibintu byo gushaka bamwe ati turakumiriwe bashaka kwihagira ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu ku nguvu abandi ati muri hagiye ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu natwe turabakurikirana ihumva ku ingorane ziguma zizanywe ikintu kimwe caganiwe mu yarusha mugabo hasigaho amareserve
muri make muti nta biganiro by'amareserve mukeneye nk'ugwaruka nta mitego muri muvizo sinywa mukeneye mukurangiza muri make n'ivyo
je mukurangiza ico novuga no saba yuko ico kintu abantu bari mu biganiro nibaganire ibiganiro bihere ibintu by'amareserve bizoza ni ngorane nkizo turi mu bu babihagarike hama batora umuti w'ingorane hama twebwe barundi bazi badushikirize ibyavuye mu biganiro atamareserve arimo hama ikindi naco bibuke ko ugwaruka gwarakumiriwe ntabwo gwigeze rutumirwa nta kibanza kinini rufise muri ibyo biganiro kandi ari bo nyamukuru bahura n'ingorane iyo habaye impinduka mbi mu gihugu
turashimiye cyane Floribert twara bamenye murongo ikigo cy'ugwaruka Centre Jeune ngaha mu Rugombo shimire cyane n'urundi gwaruka toriko turayaga ngaha anya mu ntara ya Kibitoki baranyizigiye Jean Claude niwe aserukira rwa FNL ya Gaton gwasanga anya mu Kibitoki niyo nzima Salum aserukira ugwaruka gwa Sawanya Fodebuga anya mu Kibitoki akaba ari nawe arongoye kandi umugwi wamo ubiganiro hagati y'ugwaruka ndayambaje bienvenue aserukira ugwaruka gwimbonera kuri za CNDD FDD ngaha anya mu Rugombo
nurerekazoza
nawe nyine Jean Paul nico ndindiriye reka ndagushimire kuba waruremesheje iki kiganiro nubwo gwaruka ko mu ntara ya Kibitoki nshimire nabahisemo gukwikirana kino kiganiro Jerome Niyonzima nti mu rwandike mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro nurerekazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
mukanya turasozera amakuru yacu kuri isahari ko reka tubibutse amakuru twashikije mukanya hari inkuru ivuga ko mutamakazi yarayishwe acumiswe imbugita ku mutumba wa Nkanda muri commune Bugendana aho ni mu ntara ya Gitega abantu batatu barimo umuhungu wiwe baramaze gufatwa kugira ngo bazwe n'abapolisi eka mu mugambi wo gutohoza twabwiye kandi ko leta y'u Burundi ku byerekeye ingingo yafashwe na rya shirahamwe y'Iburaya yo guhagarika ifashanyo iha leta y'u Burundi ivuga ko umutahe uzohora wagenewe ifashanyo y'abanyagihugu uzohora ucishwa muri banki y'igihugu iyi nkuru twabwiye nuko hari imiryango 150 yo muri commune Buganda mu ntara Kibitoki itagiraho ikika umusaya muri iki gihe Njoti mwese mukunda radio juu ya Amerika ibiganiro twateguriye mu rari kigihe bigaruka ngaha tuboneye ukanda kanya kugushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyoma hamwe na Elvina yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye mungire mugoroba mwiza mwese.